mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye amakuru tubafitiye muri kano kanya. Inyuma y'imyaka 26, perezida Melchior Ndadaye agandaguwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu yakomokamwo nabo bafatikanije urugamba rwa demokarasi bakomeje gusaba umuco kuri dosiye gandagurwa giwe.
Ukuri kurakiza, nta numwe yishwe n'ukuri, na cane cane inyuma yo twamaze kwata inyingo yuko uko kusera guca mu butungane guca kukurekuriranira icambire kurondera mu kunywanisha abarundi.
Uyu akabari Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuramutswa igihugu c'u Burundi aragaruka kuri yo dossier ya perezida Melchior Ndadaye. Donido ni handi hatumwe hafi ya maradio yanyu tubabwira no kubitero vyagabwe mu gihugu c'u Burundi umuhari urwanya ubutegetsi bw'Ubujumbura Red Tabara umaze kuvyitirira. Nongere ndabahe ikaze, mu Burundi haravugwa ibitero vyaraye bigabwe muri komune ya Gihanga turi mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu c'u Burundi. Umuharugwanya ubutegetsi bw'i Burundi Red Tabara ubicishije ku mihora yabo ku rubuga rwabo rwa Twitter aho yitiriye ivyo bitero. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ariko aradukurikiranira iyo nkuru. Fidel, vyifashe gute ivyo bitero vyagabwe sangapi?
Urakoze Diane, rwako hafi y'isaha 10 zo mu ijoro no munsi kwa kabiri abanyagihugu bo mu bice byo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi babonye abantu batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye muri ivyo bice. Urakoze abantu bari kubagana mu ishamba ryo mu Kibira hafi ya komine Musigati mu riyo ntara ya Bubanza. Ababonye abo bantu bafise ibigwanisho bikomeye, babaje tubavuga ko bari benshi kandi bari bafise ibigwanisho bikomeye cyane. Abanyagihugu baba muri komine Musigati bamenyesha ko abo bantu babwiye ko baje kugarukira igihugu. Abo banyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba. Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bazotegerezwa kuva mu bice barimo kubera ingwano ishobora kwaduka umwanya wari wose. Basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa. Bariko baca muri komine Mpanda abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu 200 harimo umukuru mutumba wa Mitakataka muri zone ya Randa. Abantu bari banyurujwe barekuwe ku mutumba wa Ruziba muri zone ya Dondi. Soko y'amakuru yivuga ko imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi Sendere FDD abasirikare n'abapolisi bakikuje umugwa mukuru wa komine Musigati bavuga ko bariko bitegurira igikorwa cyo kuzimanganya abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri komine Musigati. Abanyagihugu atanguye guhunga ibice vya komine Musigati aho abo bantu bitwaje ibigwanisho baciye. Abajejwe intwaro mu ntara ya Bubanza n'intego zijejwe umutekano barahumuriza abanyagihugu basaba anyagihugu kubamenyesha kugihe abantu bose bikeka. Muri ico gihe abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara mwitangaza kuri rubuga Twitter bavuze ko ku munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2019 itariki yo kwibuka imyaka 26 irangiye intwari ya demokarasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko. Bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu Burundi. Abo barwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba President Petero Nkurunziza. Bamenyesha ko Burundi budatekanye nk'uko leta hari mu Burundi bivuga. Kugeza ubu ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza abategetsi b'u Burundi kuri ico gitero nta urabishura. Niyo makuru dufise muri umwanya.
Urakoze cyane gose Fide Niyongabo. Reka turakomeza tubandanye kubaza ico i Burundi bayivuga ko nihagira ico tumenya turaheza tubitangarize abatwumviritse. Tukiri ku makuru avuga ku Burundi inama yerekeye Burundi yaritegekanije kuri no wa kabiri New York ku cicaro cha ONU aha muri Amerika ya Sivye. Iyo nama yungurije ku itariki ya 30 kwezi kwa 11 kuza. Bamwe mu bayitumiwemo bavuga ko bizeye ko izovamo ingingo ikomeye mu bijanye no gutorera umuti indiane za politike ziri mu Burundi kuva mu 2015. Ariko harundi ruhande rusanga iyo nama ata kintu na kimwe gishasha izovyara. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Iyo nama yabaye kuri uyu wa kabiri imaze gusiba mu kiringo cy'amezi atatu nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika ryaronsa bivuga. Amasoko atari makashikiriza kuri iyo nama yungururijwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 kubuza. Bitegekanijwe ko Michel Kafando intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wabo ni mu Burundi azotanga icyegeranyo kitari kirekire cy'uko ibintu byifashe mu nyuma hacyaho umwiherero utugururiwe bose consultation a week long mu Gifaransa. Bamwe mu bayitumiwemo batashimye kumwidondoro wabo uje habona babwije ujya Amerika ko ibaza ku inama izobangira kamaro rwose. Bamenyesha ko izotanga intumbero y'ingana ibintu bishobora gukurikirana no kumera mu bijyanye no gutorera inyishu injyane zadutse mu mwaka w'2015. Mugabo hari abandi basanga atakintu na kimwe gishasha abantu bo kwitega muri iyi nama. Nta kintu na kimwe cyo kwizera kizova muri iyi nama. Ikibazo cy'u Burundi gikomeje kutabonwa kumwe n'ibihugu bigiza kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umuteka bifite intego yo gusugereza abatwara kugira ngo baje mu biganiro. Ku rundi ruhande naho hari urunani rw'intamenwa rw'Uburusiya n'Ubushinwa mu Burundi. Ni kumwe mu banyepolitiki yatumiwe muri ino nama gira umwihwezo. Inama yasibye kuri uyu wa kabiri hari n'intumwa zimaze gushika i New York zigiye kuyitaba bivugwa ko yotegerejwe kwitabwa n'intumwa za leta abanyepolitiki batavuganwe n'ubutegetsi abaserukira amashyirahamwe yigenga n'abahinga batandukanye ba ONU bakora ku bibazo by'u Burundi harimo hari mu mugwi utohoza ku vyaha vya vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ariko amakuru yo kwizerwa yadushikiriye nuko gitega tantu izorungika ikazoserukirwa na Albert Shingiro aserukira Burundi muri ONU. Uwo incho zitari nka yiyamirije amanama y'isaga saki saki akorwa na kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku gihugu ciwe bitewe n'igisura ca bimwe mu bihugu vya rutura bidashaka kumva kwikukira kuzuye ku Burundi. Kuri rubuga rwa Twitter hakunze kuvuga ko bidatahuritse na gato kubona ako kanama kaguma gatuma ku inama ku Burundi kandi hari ibihugu byinshi ku isi birimo injyana n'intambara ziboneka n'abantu birirwa barapfa abandi bahunga mugabo kagaguma kicecekeye ku bivyerekeye. Eloje Urika neza Nairobi juri ya Amerika.
Hello Joeli Kaneza urakino yonkuru yawe abakunzi b'ijuri y'America bashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom twacari ku makuru avugwa ku Burundi muri Tanzania impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta bafise ubwoba kuri rusansuma rikorora koregwa abarundi bafise amashure bahungiye muri iyo kambi. Abarundi bavuga ko bagirizwa n'abarongo yo kambi kuba aribo babuza abandi gutahuka yundi mwanya bakabagiriza kubandanya gukora politike bari mu buhungiro abanimba mwe bashoboye guserura makenga bafise kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Uvuga ngo abantu bize ko aribo batabuza abantu guhunguka. Twebwe abantu bize nta muntu ariko arabuza umuntu guhunguka. Ariko nibaturekere amahoro n'umutekano kuko natwe turabantu. Ivyo navyo bibananiye nibadutange mu bindi bihugu kugira ngo natwe twumve ko tworuhuka. Tumaze turiko turamara imyaka ine hafi 5. Nukura ta mahoro n'umutekano twigera dufita muri zinkambi kandi bitumwe leta ya Tanzania na leta y'u Burundi. Rero ubu yasavye ngo abantu biyandikishije bakora mu mashyirahamwe atandukanye biyandikishije bandike izina ry'umuntu ahaba nimero ya computer hanyuma n'urugero rw'amashure afise. Urumva ko ariyo ya rusansuma bariko bararondera bamenye ati ba bantu b'abanyepolitike ni bande babaha mu makambi mu nkambi ho basanze batuye naha mu mazone ho basanze batuye naha kugira ngo bikunde icyo ni cyambere bikunde kugira ngo bazobafate. Kuvuga rero ugo rutonde ariko ararukora arucisha mu mashyirahamwe nareke nibareke kuguma batwiruka ko batujya umutima hazovamwe no gufunga abantu ko tubibona babe babaremintaniriza ko ari abanyepolitike nkuko bahora babigira kasanga umuntu arafunzwe kuko nabafunzwe benshi barafunzwe bagirizwa ko ari abanyepolitike abenshi ubu baravunaguwe baragiriwe amatortire kandi iyo bugorovye mu ijoro turararubunda. Muri ayo makambi harimo abantu barabasirikare abandi barabapolisi baratayi zabo bahungira ngaha kandi bamaze gushika abenshi barafashwe barafungwa na leta ya Tanzania muri bo benshi baramaze barishwe. Muri ayo makambi hari abantu b'abanyepolitike batobado bari bahagarariye amakomine intara bari muri izo nkambi. Ni ukuvuga turiko turabona yuko ari intumbero kugira ngo bashikire abo bantu bagaragaje kugara guhakana ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza biciye muri ayo masezerano yerekana neza ko hoba ruguhana inkozi z'ikibi. Inkozi z'ikibi rero barokwita impunzi ziri muri aya makambi bazifate hanyuma batambike impunzu za gisirikare cyanke baziremeke inkoho hanyuma heze bazite kwari inkozi zikibimugabo bagiye gufatwa bisunzwe ko ari abantu bagaragaje guhakana ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza karorero documentation aha yiringira y'u Burundi gakorana na documentation ngaha muri Tanzania bagafata abantu mwijoro bakabatwara akarorero kuri icyo nyine nariko ndavuga umusirikare yitwa Said afatiwe ku mungano hafashwe aricho arafatwa hanyuma amaze gufatwa baramutwara bamwambika impunzu za gisirikare bamwagiriza ko ari umunyakibi mu kugira ngo bashike kumugandagura bamugandaguranye na murumuna we
ubu rero nibaza ubona umukenyuro bagombye kugira ngo baze babikore kumugaragaro bitwaje ngo niya masezerano bariko barakurikiza naho byakabaye ku gipolisi cy'ikindi gihugu cinjira gukora cyangwa gufata abantu mu kindi gihugu mu gihe icyo gihugu barimo kitananiwe kuri ibi bintu twabibonyemo amahenyo akomeye cyane amahenyo ateye ubwoba kuyiri kugira ngo leta ya Tanzania yemerere ko igipolisi cy'Uburundi kizura gishika kurondera abantu kuvuga izi nkambi zirimo abantu bamwe bahora ari abasirikare abandi bahora mu nzego z'igihugu mugabo ibintu bimaze guhinduka muri 2015 baca barahunga bahungira ngaha urumva abo bazoca baza gufatwa ngo ni inkoti z'ibibi kandi bari mu minwe ya haseri bari bazi kuba bafise umutekano ukwiye
haseri igira icyo ikora kuko ntizirumviriza hari haragera igihe haseri umengira ashoboye gufata ingingo Tanzania nayo ikacyo igabanya kariru kamenga byaheze batumvise kumenga turabantu nkabo rero twebwe n'ukuri turiko turatabaza cyane kugira ngo badufashe icyo cyo dusaba nimba Tanzania biragaragara suku kekeranya yaramaze kutwanga amakungu ubumwe bwa Afrika urabi ibindi bihugu bitekanye budushiremo atarahona amakungu nawo afata ingingo kugira ngo natwe tworohegwe
nuko rivyo bintu turasavye amakungu turasavye afisere turasavye woni badufashe nuko ritwe gwimpunzi turi muri Tanzania dufise ubwoba twabwo turagowe kandi gihe cyo kidutera ubwoba ngaha mu makambi umusanzwe mukuru y'ikambi gizimisa gira ibintu agizimisa ahungura abantu ku nguvu atuma ko abantu bahagarikiwe ivyete vyabo akababwira ngo uwemera kucataha niwe gihabwa nukuri byaduteye ubwoba nukuvuga n'abifuza kuregirariza ibintu bya mariage ababwira ngo mwungu baregirariza ngo baca bahunguka nukuri abwo turagowe niba tuvugire abantu dufise ubwoba ubu naho bagomba kugira rusasima ngo abantu bafise amashuri bize nukuri ibyo byaduteye ubwoba cyane nukuri igihugu cya Tanzania turafise ubwoba nukuri turasabye hasere iraba ikindi gihugu yotwimuriramo kuko iki gihugu cya Tanzania nukuri nta mahoro na makeya tugifisemo nukuri mudufashe mudutabarize impunzi z'abarundi twahunge ngaha muri Tanzania nukuri turagowe
ariko rero turatabaza kugira ngo UN hasere aricyo gisata cyaoni kigarageze kuheri kugira ngo batwumve bumva amarira yacu kuko natwe turabantu iyo umuntu amaze guhunga ntatakaza uburenganzira bwiwe iyo umuntu amaze guhunga agumana ubuntu
aba bari bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bashoboye guserura amakenga bafise kuri mikro y'ijwi rya Amerika ku kibazo cy'uko bariko bakogwa ko rusansuma kibazo c'impunzi mu karere kandi kuno wa kabiri mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu yepfo hageze impunzi z'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge amajana atatu bavuga ko bariko bahunga ibitero by'abarwanyi baba mayimayi bimaze iminsi bibasira mu karere byibasira akarere k'imisozi miremire ya Minembwe ni nkuru menyesha makuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
zimwe mpunzi zageze Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho twazisanze ku ruzi rwa Mugaja zimwe ziri gukaraba ababyeyi bari konsa abana abagabo nabo bicaye ku mabuye bari kuruhuka batubwiye bimwe mu bibazo bahuye nabyo muri izi ntambara zigiye kumara amezi atanu
dusize impunzi nyinshi zihagaze ziri mu bihuru abagabo baratemaguwe inka zarashize duterwa na mayimayi
muri make abo dusize ni abantu bameze nabi ijambo rya mbere bafite ubwoba ku buryo n'impunzi zibacumbikiwemo zishobora guterwa umwanya wari wose inka ziragenda ku munsi abana ntabyo kurya bafite imvura kirabasanga aho bari bahungiye kuko ntibafite umutekano yuko bagomba kurara mu mazu ingorane kuvuga ngo bave mu mazu baje gushaka ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane
aba baturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari guhungira mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Uvira aho bagiye banyura bari kunanizwa n'amabariyeri y'igisirikare muri teritwari ya Uvira au FARDC ibasaba kwishura amafaranga 500 y'amakongomani Fashingabo Benjamin numwe mu mpunzi zageze Uvira uyu munsi
yego turahunze cyane twagiye duca mu nzira batwaka amabariyeri menshi umuntu azataka zafibumbi nka 5 n'ubu twise nta kintu na kimwe dufite turahunze biradutangaje cyane kuvuga ngo leta yacu kwiraturihisha amabariyeri kandi twaratakaje abantu n'ibintu nta kintu na kimwe dufite cyangombwa ariko bagenda baturihisha mu nzira duca hose dutakaza amafaranga menshi nabatwikwi byangombwa bazagenda babafunga bicunguza amafaranga menshi
ni hehe na hehe
kwacyaho bita kwa biziba baradutotejejo cyane batubwira n'amagambo mabi ngo nitwe twishe ngo twinitwe twatejeje intambara ngo kandi burya dutahi wacu kuko tutari abakongomani no kugeza aha ku kirungwa baturebaga nabi bamwe ahotegwa kuko nta byangombwa hantu babwira kuko byahiye kugeza naha muri Nyarubwe hose bagiye badutoteza kabisa n'abandi bibarabara kuko ututakoze baturihishaho dushahose nta cyangombwa nakime dufite
umwitse mwishuye ngahe
umuntu yazayishura bamwe bagiye batanga nk'abafashwe badafite ibyangombwa bazatanga amande y'ibihumbi 10 n'abamabariyeri twatanze ibihumbi 5
gusa muri uyu mwaka umuyobozi wa gisirikare muri teritwari ya Uvira na Fizi General de Brigade Rugayi David yari yasenye amabariyeri yose abasirikare bashiraho bakishuza abaturage John Rukumbuzi nawe ari mu mpunzi zageze Uvira uyu munsi avuga yuko usibye izi mpunzi zivuga yuko ziri guhunga ibitero byo bagwanya bo mayimayi hari n'abaturage bari guhunga ubujyi gisirikare cya FARDC gikorera itongwe kibahohotera kibita bagwanyi bagumino
abenshi bahunze leta mayimayi ho cyari cyane ariko leta yagendaga ifata abantu yabona umusore ngo ni gumino kandi tayihiga gumino ntihige mayimayi ugasanga abantu mu mihana ikagufata ngo uri gumino itana gusanga ni kuro cyaga sirikare kandi naho nta warunkije no mu isoko ariko twe bifuzo badukore baturasiye mu isoko naho abantu bose bamigunda bahuba cyatumye bahunga n'abamikenke twahunze amasasu barase mu isoko baturasa ndese bicumugamo bitarutiriza abo zigaho
kuviza intambara zatangira mu minembwe ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwagiye busezeranya abaturage ko bugiye guhosheza intambara ariko ntiyagira igikorwa kugira ngo bagwanye ibitero bagwanye bo mayimayi bica bakanyaga amatungo y'abaturage b'abanyamurenge ndetse bagatwika n'amazu yabo kuko n'uyu munsi imyana muri kivogegwa no mu marunde yatwitswe dadatse ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara kivwe amajyepfo
igice cha kabiri cy'ibiganiro byacu ku by'ubutunganye mu gihugu cy'u Burundi ejo ku munsi wa mbere Burundi bwaributse imyaka 26 yari heze perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe umugambwe perezida Ndadaye yakomokamwo ari wose abanyafrodebu hamwe n'abategetsi bafatikanije urugamba rwa demokarasi eka n'abarundi muri rusangi baratangazwa basaba yuko iyo dosiye imenyekana ahigeze mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na president Sylvestre Ntibantunganya aho zarongoye Burundi babigarutseko
erega ushaka kubitegera neza ntotangurira kuri iryo joro gusa kuko inyuma yuko Melchior Ndadaye umugambi saho wa Nyafrodebu wari washize imbere amaze gutahukana intsinzi mu ry'amatora yo kugenekerezo rya mbere Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 1993 gushika rero kuri iyo tariki ya 21 y'ukwezi kwa Gitugutu harabaye ibintu bitari bike ubiraje uyu munsi byari nk'imburi nibyo byashitse kwa 21 Gitugutu ubwa mbere haheze iminsi ine gusa Melchior Ndadaye atowe harabaye abanyeshuri kuri kaminuza bagize imigumuko batangurira kuri kaminuza baraja kuyogoza no mu yandi mashure ngai Bujumbura kandi no mu gihugu hagati byarabaye bagenda bigisha bavuga yuko atamatora yabaye ahubwo habaye ibarura ry'abantu urishingiye ku bwoko baratangaje muri ico gihe kubona uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze gutsindwa kurushwa muri iyo muri ayo matora atajambo yavuze ninaba nibuka neza uwavuye hasi akavuga ijambo yiyamiriza iyo ngendo yari umutanganji wa mbere umushinga ntahe Sibomana Adriano aho habo ubwa mbere ubwa kabiri
kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa 16 harabaye imikambi imwe yo kumuha abasirikare hari umusirikare w'umuriyetena umwe yagiye imbere yabo batangura ngo kugira ngo baze kuraha ibyo bogira by'ukononera n'ibyo kononuza bw'umukuru w'igihugu birimo biratera induru cyane ku buryo habaye mbere n'ibikorwa byakozwe harimo n'abo Melchior Dadaye yarungitse mu biro bikuru by'igisirikare kugira ngo arabe ingene butanga amakuru yo gutuma abarundi batagira ubwoba muri abo yarungitse n'icyo nari yarungitse ahubwo cyenyine hano ndagenda marana igihe n'abasirikare muri leta major turiho turaraba ingene ibyo bikobyaniriza hanyuma cyendi bukambere nija munashikirije umutima wabyo kwari kuvuga ngo nta n'umwe ashobora kutwaka insinzi twiherewe na bene gihugu n'abanyagihugu ibyo biri kutwavuga aho ubwa kabiri haza rero ubwa gatatu aho hari kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwindi hasigaye igime gusa ngo Melchior Dadaye arahire aho rero byarakomeye kuko hari abasirikare batsotse mu ikambi n'amakoho baratera ku kirimba aho Melchior Dadaye asigaye abandi harya nyine bamugandaguriye inyuma hanyuma bahateye harabamo ingufu gushaka ko abantu batari bake babishyizemo gushaka kandi buka akapitene Rukindikizaniwe yari icyo gihe ari imbere mu basirikare bari bacungira umukuru w'igihugu yarafashije cyane rwose kugira ngo abo bateye ntibashobore gushikira icyo bipfuza inyuma haragira n'abandi basirikare mbere bakuru bakuru baje batangura rero kongera gusubiza amakambi abo basirikare.
Ni ukuvuga ko hari habaye ibimenyetso ko ubutegetsi buzogorana cyangwa buzodurumbanywa
urumva ibyo twebwe tubibona tubyumva tubibwirwa byaratugora gutegera nicyo gituma tumaze gutohoza nko kuri iyo tariki ya gatatu y'ukwezi kw'indwi twebwe twasanze mu bantu bari mu nzira yo gushaka gukora ibyo bara uyu munsi harimo uwari umuyobozi nishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yari yatsinzwe amatora harimo n'uwundi musirikare akomeye yakora mugabo bari yamushinze mu kazi ka leta arashyi garadi ya major hanyuma rero inyuma twatohoje no hagira rero mbere n'inkuru turonka ivuye mu ishyirahamwe Onatel idushikiriza itwereka yuko mu ijoro abo bantu babiri mvuze bari bagiye kugerageza guca insinga z'amatelefone kugira ngo abantu bashobore kuvugana niho inyuma rero tumaze kubyereka uwari intongo y'igihugu ni perezida Amerika wenyine yabimurungikiye yahize afata inkingo hanyuma arategeka yuko abo basirikare babiri buhagarikwa urumva rero ibyo ntibyabaye imbere aho sindakubwiye ibindi bintu twagiye tubona mu bya politikiyeho ni byinshi mugabo ntibyatanguye twabonye
uko ntubivuga perezida ntibantunganya n'umengo abari kwakora ibyo bintu bari abantu bazwi
yego bari abantu bakora mu nzego z'igihugu ku ntwaro yarije gutsindwa mu matora sinoza kuzadavugira amazina hejuru kuko siwo murimo wanje ibyo ni iby'ubutungane iby'ubucamanza kandi ndazi yuko ari ibintu bazi niba kuvuga ngo ngiye kwagiriza nako umugomba kugira ibintu uko byabaye ariko hakenewe nk'amazina ahantu yokenerwa nko mu butungane batayazi umuntu ashobora kuyatangiza nta kibazo
ibyo nivyo bidushika na kuri cha kibazo nyamukuru twashikiriza ni kuki ubutungane bwafashe igihe kirekire gushika ubu kandi nkuko mu bitubwiye bagize uruhara bamwe bamwe basa n'abikekwa canke bazwe
egome urumenyeshamakuru wo ku radio y'Amerika mugabo ndazi yuko ubundi bubayemo none uburundi kiya gihe ntubwene bwari buteye bwari uburundi bugiye gutangura guhinduka intwaro uko zimeze kuva mwaka w'1965 gusa icyo gihe zari intwaro ubona kenshi na kenshi zari zubakiye ku bintu bacakubiri amacakubiri cyane cyane yari afatiye ku bwoko bakavuga bati ukamengwa hari ubwoko ariko bwo nyine wogira kuti gatoye imana kugira ngo utware igihugu abandi nabo bakagenda bagashiga kure ibyo ni ibyo uzi hanyuma kandi yari n'intwaro yari ishingiye no kubaca kuri buri ya intara ugiye kuraba ingene abantu bari bashishye ubushobozi bukomeye bava mu ntara imwe hanyuma kure bakubwira ati hanyuma n'amacuko n'amacakubiri ashingiye ku miryango ni ukuvuga rero yuko rero buriya amahinduka yabaye kubahera abarundi ari uko babifashe kurya tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu ari amahinduka yari kugenda araza buhoro buhoro harya nta kintu kimwe cyari bwahinduke mu ndimi nzego z'igihugu gitunganyijwe nta na kimwe cyari bwahinduke
ubu ibintu byaba byarahindutse
kiretse urwego rw'inamashinga amateka kiretse urwego rwa leta ariko uko ibiri byishyiriyeho abo nabo rero nibo bari bafite rero kuko ibyo byahindura bari bagiye kubitangura hanyuma haca haza rero iyo kudeta ni ukuvuga rero yuko bije gutyo bica bigorana nuko rero no mu butungane abo bari bagize ibyo bintu baheza bakurikirana wasanga hariho ukugenda abantu bapfukirana buriya icyari cyo inyuma y'igadaga rya dadayi icyacu wagishinga cyari ikihe cyari uko tubaho cyari uko kandi abarundi tugerageza kuza turahosha hoshege no hino kugira ngo ibintu biyangare kandi nabo byayangaye ukagenda ugerageza inyuma rero niho hashobora guhita akaboneka uburyo bwo kwigakirana icyo kibazo
ubu murabura ko ibintu imitima y'abarundi ishobora kuba yarahindutse cyane cyane nk'abarundi bashobora kuba bibaza bashobora kwibaza kugandagura nk'aba barongoye iyo nyifato isa n'iyarangiye
aho umaza jewe icyo jewe nemera ubwa mbere kandi ndifuza ko ariko coba kandi nakivuze kuva kera naravuze kandi ndabisubiyemo ndifuza ko mu gihugu cacu c'Uburundi igihugu cange c'Uburundi ata mukuru w'igihugu yokongera kuva ku butegetsi abyiciye mu nzira ya kudeta ndabisabye abarundi ndabatakambiye ibyo bazobireke bihagararire hajya byanshikiye jewe ku igenekerezo ya 25 z'ukwezi kw'indwi muri fevrari 6 naho nyine iri kurambaza zerekeye imico dadaye erega bijya byabaye ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi umuntu ushaka 6 kwabaye kuhera heza ibyo bari batanguye kugira ikintu bya 21 gitugutu mu 93 rero je nkifuza nisubiye kandi je ndibaza yuko abarundi ibyo o batanguye kuza barabitegera batanze barabitegera kuko ibyo kugira ngo bizitire sabo gusa bifuza mushikira ku butegetsi ni ingene nawe uri ku butegetsi uheza ukagenda wigisha abantu impinduka zabaye mu migenzo abantu bakamenya yuko hari ibyo guhindura hari ibyo bigira byerekanwa n'ibiri bashingiro ubwabo kandi muri izo nzira byerekanwa n'ibiri bashingiro ntihagire n'imwe izitirwa ibuza abantu ko mishyira bakizana nama ndabivuga ndasubirira aha mu Burundi wacu burya muri kamere kacu abarundi kugira ijambo ni kikomeye cyane rwose kugira ijambo urawumva niyo tugiye mu manza iyo abantu bari kuravuga babonye nk'abagiye kuvumba bakavuga bati umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo agenda kumviriza icyazo n'iza nzoga agenda kumviriza rya jambo nicyo gituma umurundi atumva yuko mu gihugu cyiwe afise ijambo yumva ko hari ikintu n'ukuri kibuze muri we nicyo gituma buriya ibyo byo turiko turavuga ushaka yuko bitungira mu gihugu urafata n'izindi nyigo nyinshi mu bundi buryo mugabo kandi abantu bakubwira ko ijambo hakandi cyose hacinda uburemere bw'ijambo aho gutsinda uburemere bw'inguvu
yari Silvestre Ntibantunganya yigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi akaba ariko yagana mugenzi wacu Frederic Nkundikije ikiganiro cyabo cyose gikwiye kugira ngo mucumve muja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukaraba ahanditse muri isanga nuko n'inshuti bakunze akaba ino ngaduce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya tubatumiye mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza aza ko ari igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 dushimire Facile Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe ano makuru yabashikije na Jewe Diane nahazwe yarahagarikiwe na Etienne Karekezi ku izina rya bagenzi banje bose rero tubifurize kubandanya mururaniko.